Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
mwagize neza gutega amatwi ibiganiro vya Radio Indundi Culture kazi makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi aya nakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abigisha bakorera bushake bo muri commune buteze intara ya Ruyigi baraje ushinga no kubona badashigwa ku rutonde rw'abakora ikibazo cy'akazi bo bahabwa akazi na leta hakandi muri bo hari abamaze ikiringo cy'imyaka iri hagati y'ibiri na munani bitanga narijya muri iyo commune hasanzwe hari ubukene bw'abigisha abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki ni muri komine Mugongomanga intara ya Bujumbura bavuga ko hari ubusuma bukorwa mu gutanga igitoro hakoreshejwe ubuhinga bushasha bita igitoro pass ubusuma ngo bugakugwa n'abantu bibigiharuruka banga cyane n'ingendeshwa bakaja kunywesha kuzindi kandi ziba zidasangiye imparati hagati aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi kongereza ingufu mu gukora kugira haboneke umwimbi w'umusesekara usogwa hanze kugira ngo bimwe mu byankenerwa mu Burundi bukura hanze y'igihugu biboneke harimwo n'igitoro mu nkuru y'imico kama uruganda rwa Radio Indundi Culture rubashikiriza iminsi yose ya gatanu uyu munsi tubayagira kunyungu zimaze kuzanwa n'itunganywa buri mwaka gindwi yahariwe ingoma amakuru saya gusa mukanya ni nkuru imwimwe ukwayo
Radio Indundi Culture
kaze mu makuru aramvuye hagarara umuhinga bw'ivyuma na Matthew habona Yesu kuri mikro muri kumwe na Roseline Munezero bamwe muhunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki bo muri commune Mugongomanga intara ya Bujumbura bari doga ko hari abantu bakora ubusuma mwitangwa ry'igitoro hakoreshejwe ubuhinga igitoro pass abo banyagihugu basigura ko bukogwe n'abantu bibigiharuruka banga cyane n'ingendeshwa bagaheza bakaja kunywesha kuzindi ngendeshwa icyo badatahura n'ukuntu abakora ku mastation bemera guha igitoro ingendeshwa batarabye neza ko imparati ihuye na nyene icyo giharuruka banga muri Sopebu ishyirahamwe rijeje iby'urudandazwa rw'igitoro twabarondeye batwishura ko bazogira icyo bashikirije mu ndwiza idonido na odiro nkejimana
kimwe muri byo bagendesha amapikipika muri commune Mugongomanga intara ya Bujumbura bita ubusuma bukorwa mu kunywesha hakoreshejwe ubuhinga igitoro pass nuko hari abantu baba baja kunywesha igitoro ku giharuruka banga baba bivye ku wundi ku bwabo banyonga amapikipiki ababifisemo uruhara runini muri ubwo busuma bw'igitoro n'abakora ku mastasiyo bemera guha ingendeshwa igiharuruka banga kidahuye n'imparati iyo ngendeshwa ibirikiranywa muri uwo mwanya
Kadwa disasumishije nkura barera nk'umuntu ngo ndabira ngura gukagitoro wabanshiriye ge batagishira ko ukashubire koko nyene acahindukira mu nyuma akaca kikwiba
dovate nk'ububa yantwaye kode bafatikanya n'umupomiste ubitwara kubera kode yayimenye mu gaparake ntiyozizana
kugira ubwo busuma bukorwa mu kunywesha igitoro buhagarare abanyagihugu basaba ko habwe igitoro ingendeshwa basuzumye neza imparati ko arizo koko hamwe no kwishyira hamwe sopebulije rw'ibyurudandazwa rw'igitoro mu Burundi byoshyira ibiro ku ntara kugira uwibwa aronke agufi yitura
boto bararaba parake ntagira uwo baha batarabye parake
njye nkuba ko bambira ati nzoki Bujumbura ntagoye cyane cyane ajya hagati muri fili
kugira ndahamenye ngo bishyira nko ku ntara kugira byoro ubundibwe nk'igitoro hari amba ati nituye ahantu hafi
nawe bamwe mu bakorera ku masters yatanga igitoro yaho muri commune Mugongomanga bamwe tubabajije ntacho bashimye kudushikiriza kuri icyo kibazo twarondeye umuyobozi w'ishyirahamwe rijerwa iby'igitoro mu Burundi Sopebu inosagira kwishaka amaze kumva ikibazo tumubaza aca duhisango ryo gusubira kumurondera mu ntango zindwi yimirije gutangura naho biruko mu kiganiro heruka gushikiriza mu rugendo rwo kuraba uko ubwo buhinga igitoro pass buri ko burakora umuyobozi mukuru wa Sopebu inosagira kwishaka yari yagize ati
Ango barabaca ibitoro babicisha pembe akavyiba ubona uzokwiba ibitoro tuzatumubonera ku kazi ndavise serveur tuzatararabiramo umwe wese ibitoro yanyoye n'ivyo bisigaye muri stoke y'iwacu
kuva ubuhinga bwa igitoro pass butanguye hafi mu ntango z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka amakuru dukura muri amwe mu bafise ingendeshwa yemeza ko imodoka ntono zitarenza amaritiro 80 ku ndwi nayo imiduga minini kanwa amaritiro 120 ku ndwi nayo nyene aho ni mu gihe abanyonga amapikipiki mu bice by'intara ya Bujumbura bavuga ko bahabwa amaritiro yoba ari munsi ya 15 ku ndwi
Odiro nkejimana hagata ho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko kubona hari ibyo igihugu gikenye harimo n'ico gitoro bitumwa n'ivyo yita propaganda zituma abarundi badakora ngo bagwize umwimbu kugira habone ko musese karawoshogwa hanze president Evariste Ndayishimiye akaba yabivuze kuri wa gatanu hahimbaza imyaka 60 iheze banki inkuru y'igihugu BRB itanguye gukora akaba yavuze kandi ko u Burundi budakenye tumukurikire
Jenda zikurundi butunzi ahubwo ingorane nuko batakwigishije amaherava uno munsi twatangura production umuntu wese akaronka ntashora duca tugira umusesekara tugaca dushora hanze ivyo bintu tutagira byo hanze yama itari twashora hanze nivyo bizoca bivamwo yamahera kubigura mugabo mushaka yuko hari bibisanza ngaha mutigeze mushora kubera iki propaganda ujya tumujeje gucura amasuka nubu ni hakira icyo gituma aho bya kwifara kufisa nta gaciro rigira ujya tumujeje gucura amasuka ujya tumujeje tutugire cooperative y'ikibiri ujya yama avuga ati ntagire n'umwembezi seraza mu Burundi bujya nibyo bari ko aravuga kandi twe ndabize namwe bwa babanki murabizi njya mugenzi wo muri FM niwe twamaze ko turavugana cyane twese cyane ibintu bijyanye n'amahera Nijeje namahera umunashaka kubwira ngo aguha amahera y'igitoro cy'amezi abiri ngo mugeke igihugu gitamuma inyuma y'amezi abiri naho uzocugishira uzocugisura kwigaruka namwe cyari iki hari habarundi iyo propaganda yafashe ngo shikaba avuga ngo hakupfuye umunsi wo pejo ngo donge tusirifite amezi abiri duce dupfa mu mezi atatu
Umukuru w'igihugu kandi anegura ko gushika ubu hakiri zimwe mu ndongozi zigifise ingendo yo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza ko hari abarongoye amabanki bafata amafaranga abitswa n'abanywanyi bayo nk'abayo subira kandi utega amatwi Evariste Ndayishimiye
amahera kubungwabungwa mu kigega n'ibintu bya mbere bikomeye genda ku muntu yiba mu kigega cy'igihugu ndaho umuntu agiturira kuko niyo nkwezi ya karongo wewe niwe warujeje kubungabunga ni ukivyo umuntu yiba mu kigega cya leta ajye yiba mu ibanki kuko ijya banki zose n'iz'abenegihugu ajya amahera n'abenegihugu sigwanya mugari hama banki bazi ko arayiwaboga umuntu arayonona aba ari umumenja nahataniye na wa mugabo yiba muhiriwe mu miseza w'ubushikirangaje bw'ubutunzi twarankanye twapfuye gusa yuko ibanki nkuru y'igihugu itagabwa n'ubushikirangaje bw'ubutunzi kubera kare ubushikirangaje bw'ubutunzi bwavuga ngo dukeneye gusohora aya mahera zana aya mahera bagaca batanga mwarabonye amahera yasohotse akatagewa mwarabonye ingene bubaka baraje ya mpanda bagatanga amahera yose baraje itaba kubera iki ubushikiragaje bw'ubutunzi bwo bwemeye ko ayo mahera asohoka ibanki nayo ihabwa amategeko igacivuga iti shefu wi shefu barankanye rero ntawe kuvuga ni kuva ubu ifaranga ryose risohoka ntegerezwa kubona icyo rigiye kuriha baca batakuririmba ururirimbo ngaha mu mabarabara umukuru w'igihugu aratwinjirira aratwinjirira mu bikorwa byacu umukuru w'igihugu araho yimiriwe aho usanga umushikiragaje avuga ngo ndamwinjirira kubera iki bagira abanyonore basaba umukuru w'igihugu nihari yabibonye
Radio Indundi Culture
bamwe mu bigisha babakorera bushake bo muri komine buteze intara ya Ruyigi bidoga ko bamaze igihe kiri hagati y'imyaka 28 bakora batarahabwa akazi na leta abakavuga ko badatahura impamvu batigera bashirwa ku rutonde rw'abakora ikibazo cy'akazi kandi muri iyo komine hasanzwe hari ubukene bw'abigisha ibi bigatuma ababyeyi b'abana bagira umutwaro wo guhemba abakorera bushake abasaba ko kokogwa ibishoboka byose kugira ngo nabo bashobore kuronswa akazi Idoni Dona Pantaleo na Karutimana
uko byiganwa nabo bakorera bushake bo muri iyo komine butezi bamenyesha ko bamaze ikiringo cy'imyaka 2 gushika ku myaka 8 bigisha amashuri y'inyuma y'ishuri shingiro bakavuga ko batangazwa n'uko batangujwe ibyo gukora ibibazo byo kwigisha hari mu 2019 batarigana na rimwe batumwa ko kandi mu by'ukuri bari ku kivim bamenyesha ko baruwa muri uko kwitanga nk'uko witwa Gilbert ndayirukiye amaze imyaka 5 yigisha amasaha 61 ku ndwi abyemeza kugira bikunde akaba akora iminsi ya 6 n'Imana mbere n'ijoro Shura fisuburaro nkarise life and light yibutezi lise kuminare ya butezi lise kuminare mubira bena lise kuminare dezami yo kwisumo ikanaro genesis gimana yizibyigo by'inyifato psychology nabanyene amazi imyaka 8 yigisha kuri lise dezami kwisumo mu gisata kimibano kandi atarigeragira bakwe cyo gukora ikibazo cy'akazi ka leta tugire muhanuze jejwe bibakozi muri iyo komine y'indero ya butezi Frederic Niyonzima akaba tumenye yamenyesheje ko ubukene bw'abigisha taragaseseshwa rumuri kuko hari nk'igisata cy'imibano science sociale imene kuri lise communale des amis kwisumo kitagira n'umwigisha n'umwe ahembwa na leta hejuru yaho ikindi mikirimwe abigisha babiri gusa bizi icyongereza bose aha hose agakora abakorera bushake saho gusa no kuri lise life and right y'ubutezi no kuri lise communale y'imubira ubwo bukene bw'abigisha burahari mu gisata cy'ubuhinga n'ubumenyi harabigisha babiri gusa wa physique n'wa FPH abandi bose bakaba arabakorera bushake eka na lise communale y'ubutezi nayo nyene ifise umwigisha umwe atarenga w'ikigwa cya shimi abasigaye bose n'abakorera bushake abo bakorera bushake bamenyesha kandi ko bari banafashe ingingo yo kuva mu byo kwitanga kuko atakarusho babibonamwo ariko baca bagondozwa ku nguvu bagirijwe ko bo bariko barategura iby'ubugarariji mu gihe twimirije amatora yaba abarezi bakora abayobozi canke ababyeyi bose basaba ko leta yakubitiza agatima membero kuri abo bakorera bushake kugira baremurure ababyeyi babwirizwa gutanga akosha mushi gato ngo bagume bakora mwamenya ko muri iyo komine abakorera bushake bagera ku 27 bakorera mu bisata by'inyuma ya shire shingiro nayo 88 bose hamwe bakora mu ishure shingiro gushika inyuma yaryo mu Ruyigi Pantaleo na Karutimana kandi bindi kiriti
Pantaleo tugukengurukire tuve mu Ruyigi dukubitire mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kayanza ahabiherereza ibinyobwa vya Brarudi bo muri komine Kayanza bidogera abatanga impusha kuri bamwe bamwe mu bafise ubunywero zibaho uburenganzira bwo kudandaza inzoga ku biciro byo hejuru ibyo bigatuma haca habu kwikika mu kiza uko abadafise impusha mu guca badandaza izo nzoga bahawe na Brarudi kuri abo bafise izo mpusha mu ntumbero yo kunguka umurengera ababihereza izo nzoga bagasaba babijeje gufatira ingingo bene abo badandaza inkuru tuyibaze Jean Nahiman
umuntu ari karonda aho ivuna kanyota mu duce utandukanye two mu gisagara cha Kayanza turangwa mu bunywero abaje kenshi bamwishura ko hasigaye inzoga zo mu bwoko bwa boke royale canke iziva mu mahinguru y'abikorwa utwabo mu gihe we aba yipfuza nka primus amusteri ndende canke ngufi izo nazo bamubwiye zikaba hanini zidahorumbirwa cane agize imana agashika hari primus canke amusteri ya santimetero 65 canke 50 atanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3 5 kwishupa rya primus n'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6 kwishupa rya amusteri rirerire amusteri ntoya nayo akariha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 5 aho rero naho ubare bucugururwa mu bindi bibanza nkaho bita ku rubaho nta kinyobwa cha primus canke amusteri kikiharangwa haraciye iminsi itari mike mu gihe bivugwa ko inzoga bazihabwa ukuri kwamye ubajije abantu bakubwira ko izo nzoga bene bunywero bazironse baca bazidandaza kuri bagenzi babo b'amahoteli bivugwa ko bafise impusha zo kudandaza ku biciro vyo hejuru abo nabo ngo bakabungukira ko amafaranga y'umurengera ayo mahoteli amwe amwe mbere nko mu vy'isuku atari kirenga icupa rya primus rikagurishwa amafaranga 5,000 irya amusteri ndende naryo rikagurishwa amafaranga 7,000 amusteri ngufi nayo ikagurishwa 4,500 muri kino gihe rero abaguzi bakavuga ko batagigira ayo bacira nayo bamira bagasaba rero ababijejwe gufatira ingingo ruhasha iyo migwi ibiri y'abadandaza bibaye ngombwa bakurwe burundu ku ntonde z'abadandaza ibinyobwa vya Brarudi kuri ivyo Godefroid niwe niziye musitandi wa komine Kayanza amenyesha ko hari umugwi uriko urasuzuma yabo badandaza ibiciro vyo hejuru bakuye izo mpusha kwabo bazosanga babesha bazofatirwa ibihano akagira ko amenyesha ko kuva ubu umuntu wese afise ubunywero ategerezwa guhafa gitire umuguzi mu ntumbero yo gusuzuma ko inzoga zose ziba zatanzwe ku bunywero runaka zasohotse zose tubamenyeshe ko kuva ku muhingamo kuri uwa kane hari abadandaza bashika 5 bafungiye mu gashuha komisari y'igipolisi mu Kayanza bagirizwa kuba bafashwe badandaza ivyo binyobwa ku biciro vy'umurengera mu Kayanza Jean Nahimana kuri radio indundi kirutira
arakenuye Jean Nahimana umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha Barundi Sever uvuga ko giye gutanguza ibiganiro vyo kwibutsa amatariki y'ibihe vy'amagume Uburundi bwaciyemwo umukuru wo mugwi Pierre Claver Ndayicariye akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu inyuma y'imyaka 60 iheze Musenyeri Gabriel Gihimbare wa Diocese Gitega agandaguwe tumukurikire
twarabonye inyota Barundi bafise yukumenya idonido ivyagoye igihugu uyu munsi umugwi Severe washimye kugaruka kwigandagurwa rya Musenyeri Gihimbare Gabriel umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane ni ukuvuga yuko ku Barundi batwumviriza tugiye kwinjira mu biganiro ibiyago bizabiributsa amatariki nk'ayo yagoye igihugu bifasha Abarundi kumenya ukuri kwanyegejwe uyu munsi rero twashatse kubwira Abarundi tuti amatohoza y'umugwi Severe kuri Musenyeri Gihimbare twarayahejeje twashatse kubwira Abarundi ko ibintu byinshi byagoye igihugu mu myaka yahera kuva mu gihumbi kimwe amajana munani na mirongo inani na gatanu ku ntwaro y'abazungu y'abakoloni gushika ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu ukuri kw'ibyagoye Burundi twamaze gusohora ariko uyu munsi twinjiye mu rugendo rwo kumenyesha Abarundi mu biganiro mbere bikenewe izo biduga no mu ntara kugira bamenye akahise kazingamitse igihugu cacu
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
ngamaze kuvyumva no mwanya w'inkuru y'imico kama ruganda rwa Radio Indundi Culture bashikiriza imisi yose ya gatanu uyu munsi tubabwira ku nyungu zimaze kuzanwa nitunganywa buri mwaka gindwi yahari w'ingoma Remy Hayimana umuyobozi ajeje imico kama mu bushikiranganje mu byo bujeje hari imico kama abona ko arakadyo ko gushira habona ingabirano zishije no guhana hano bumenyi ku bwa Hayimana kandi umurisho w'ingoma utuma Burundi bumenyekana mu makungu inkuru y'imico kama twayiteguriwe na Alice Ndayizeye
mundu yari umurisho w'ingoma itegurwa ku mwaka haratunganywa isabukuru aho imigwi itandukanye y'abatimbo ihiganwa iyirushije iyindi igatahukana ubushimwe none kuva ayo mahiganwa atanguye gutunganywa akarusho n'akahe Remy Hayimana ni umuyobozi w'imico kama mu bushikiranganji bw'imico kama
nk'abavuzi b'ingoma b'intara zitandukanye barahura bakamenyana kandi bakigishanya byaraboneka mu ntango ko hari imigwi iri kure cyane mugakuvaho yindwi itangwe gutunganywa imigwi yateye imbere cyane bushobora kuronka abavuzi b'ingoma batandukanye basore ku igihugu kandi atampungenge
iruhande y'ukwigishanya rero hariho kandi uguserura impano ziba zinyegeje kuko uwo muyobozi abandanya bishikiriza
birafasha cyane mu kwigishanya nibyo hama no gushyira hejuru impano birafasha kuko umuntu aguma arondera kugira impano imuvemwe yose naha rero tuzatora ko imigwi yateye imbere ko ubwa kera arimo abantu batashobora no gusimba
kubona rero umurisho w'ingoma warahawe ingufu mu gushyirwa ku rutonde rw'itungana kabaka bwa byarafashije ku Burundi bumenyekana no mu bihugu butari bwamenyekanemwo
kuva umurisho w'ingoma wanditswe abatimbo n'abahebera byararyoheye cyane kandi rero itonye biratanga ingufu kuko tumaze kwandikisha baravuga ati umurisho n'uburundi cyo ngoma kwanditswe kwe kwisi uva kukingiwe izina ry'Uburundi ryanditswe hanyuma rero bica bitanga n'ingufu ku batimbo birabaha ingufu kandi bigaha ingufu n'igihugu kuko cyamenyekanye mu makungu kiriko kirahariyo nka ugenda abamaze gutembera batubwira ati bashaka kujya ahantu bakavuga Burundi ni iki mugabo aho maze umurisho w'ingoma maze gushika bacavuga ati Uburundi urumva ibyo biratanga ingufu ku gihugu no ku bene ingoma
uwo muyobozi rero abona ko mu ntumbero yo kubandanya hatezwe imbere umurisho w'ingoma n'ishusho y'igihugu mu makungu hari byokogwa
kwifuza yuko userukwe rw'igihugu cyacu ngo bafise ingoma cicaro ari ubuserukwe bw'igihugu byo ufasha kuko ubunyara usanga zitari kandi ho heshe ugasanga ni hamwe haca haza bimwe byo kuvuga ngo abantu bagiye kuvuza ingoma ugasanga ntitubizi barozi mushya zo mu kinywa bi gasanga yihufuze ngo matsazwe rero bogira hoba ubusebe bw'igihugu aho buri hose ubusebe bw'u Burundi ingoma zikaba zihari ikigabiro kikaba kihari byofasha cyane kugira ngo ingoma zitere imbere mu makungu zikome zitere imbere ngo zimaze kumenyekana mu gazi shike naho zitarashika kuko zirakundwa cyane
kuva mu mwaka w'2014 umurisho w'ingoma z'u Burundi waremejwe nk'itunga nta kabaka bwa n'igisata cawo ni citaho imico kama UNESCO mu mwaka w'2017 naho leta y'u Burundi icifata ingingo yo guhimbaza indwi yahariwe umurisho w'ingoma uko umwaka utashe
amakuru twe twabateguriye nahagarukiye dushimire mwese mwaduteze abiri dushimire bagenzi bacu badufashe kuyatororokanya dushimire Mathieu Habona Yesu yari mu buhinga bw'ivyuma Rosine Munezero nayo abashikiri je twese hamwe tubipfurize kubandanya mugira ibihe byiza murakoze